Lumumba n'ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika irabandanya ibiganiro byayo mu gitondo mu kirundi n'ikinyarwanda. Abaduteze amatwi, abadutangura kutwumva, ndetse namwe mwatanguye kumva ijwi rya Amerika mugikanguka, twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Ni kumwe na Aloyse Bigirimana kuri mikro, nije ndongoye ibiganiro. Turi ku munsi wa gatandatu muri mwanya tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini. Inyuma ibivugwa mu karere, turaza kubandanya n'ikiganiro iwanyu mu ntara kibanda ku makuru yo mu ntara z'u Burundi no mu makambi y'impunzi z'Abarundi. Nkuko twabibemereye rero, mu karere mu Burundi ejo ku munsi wa gatanu mu ntara ya Gitega haratunganijwe ikiganiro cy'abavugizi b'inzego za Leta y'u Burundi n'abamenyeshamakuru nk'uko byama bikorwa uko amezi atatu arangiye. Ibibazo bikuru bikuru byabajijwe byashimikiye ku matora ahindurwa ry'ibwirizwa shingiro ryimirije mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka. Ibindi kuri iyi nkuru tubibwirwa n'umumenyeshamakuru wacu Fidele d'Antoine Nsabimana yakurikiranye icyo kiganiro.
Ibibazo byinshi byagiye birabazwa haba n'abamenyeshamakuru canke n'abanyagihugu vyagiye ahanini vyisunga itunganywa ry'ihindurwa ry'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi. Abamenyeshamakuru babajije mu guseni ujere utunganya amatora amahera akenewe kugira ngo amatora y'imirije azobe. Prosperi Ntagwamye yavugira seni yishuye agira ati:
umukuru mu guseni aje aravuze yuko mu minsi iza tuzobabwira ibiharuro vy'ifatiro ico twokwitangira mu Bufaransa prévision budgétaire y'amatora yo mu 2020 uko amafaranga azobangana mu dutenyenyeri gatoyi. Turi muri vyinshi vya referendum ariko nico gikorwa turiko turagikora. Nibaza yuko muyinga rimwe canke amayinga abiri ico gitigirizo twagishize ko tuzokibashikiriza mu nkonde ubusimbuka ibintu bikiri mu biharuro bitarahera neza.
Nimugiye amatora yabaye mu mwaka w'2015 yatwaye amahera y'amarundi angana n'imiliyari zirenga 80. Abamenyeshamakuru bashatse kumenya igitigiri c'amahera amaze gutangwa n'amashirahamwe ya Leta atandukanye hamwe n'abanyagihugu bayatanze gushaka kwabo. Desire Musharitse, umuvugizi w'ubushikiranganji bw'igega ca Leta, yatanze inyishu
kuri uyu munsi. Rero ndiko ndababwira kuri iyo konti ariko hafi miliyari 2 n'imiliyoni amajana 2 z'amafaranga y'amarundi, kandi abantu babandanya bagerageza gushira ko ayo mahera anashaka kumenyesha neza yuko muri aya mafaranga amaze gutozwa amahera y'abanyagihugu ataratangura gutozwa. Ari aya mafaranga usanga cyane cyane abava mu bakozi ba Leta n'aya ubushikiranganje bugenda buratanga ku munsi ku munsi. Nkamenyesha rero yuko atawugira amakenga kuri ayo mafaranga. Ayo mafaranga arakurikiranwa neza ku munsi ku munsi, kandi twariyemeje yuko mu bushikiranganje bw'igihugu cya Leta tuzogenda turamenyesha abarundi n'amakungu n'abamenyesha makuru uko ayo mafaranga ari karashika mu kigega cya Leta.
Kuri ayo mahera, Desire Musharitse avuga ko yazotangwa n'abanyagihugu n'ingo ataratangura gutangwa kugira ngo yiyongere ku yandi, kandi n'ababishaka baracaza gushikiriza intererano yabo mu kigega. Nivyateye amakenga bamwe mu banyeshamakuru bari baje muri ico kiganiro ko bari bazi ko umukozi wa Leta canke ishirahamwe ryegamiye Leta yakaswe intererano yo guterera amatora atazosubira gukatwa ayandi mahera. Kuri ayo makenga, Terasi Nahiraje avugira ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati n'ukundisha igihugu ntiyari umuntu.
Ni ukuvuga yuko urugo rwose mu Burundi mu gihugu ruzotanga amafaranga angana 2,000,000 ku mwaka, hanyuma umurundi wese atarafite imyaka 18 n'irenga bayo bakiba tugwaruka n'abandi azotanga amafaranga 1,000,000 ku mwaka. Muri iyo niyo tegeko harimo yuko ayo mafaranga hazojamo kwibutsa cyane abenye yuko kuyatanga mu gihe abanyagihugu baba bagize umwimbu mwiza. Aho no kuvuga mu ntambwe z'ukwezi kwa gatandatu hari muti mbega ingo z'abakozi ba Leta zizotanga. Nibaze ibintu byo gutanga amafaranga ku mushahara biratandukanye n'urugo rw'umuntu. Urugo rwose ruzotanga ayo mafaranga 2,000,000 tubivuge neza kuko bose babyumve.
Abanyamakuru bongeye barabaza nimba ibwirizwa shingiro ririko ryashyirwa imbere y'abanyagihugu rizogaruka gucisha imbere y'inama nshingamateka na nkenguzamateka. Jean Claude Karegwa Ndenzako avugira umukuru w'igihugu niwe yashimye gutanga umuco.
Hariho ingingo ngenderwa ko ikomeye cyane ivuga yuko inzira itegeko ryafashe mu gushyirwaho ni nayo nzira itegerezwa gufatwa kugira ngo iryo tegeko risubirizwe. Ibyo shingiro tugendera ko uno munsi byaciriye mu gitorewe n'abenegihugu. Mugihe rero ibyo shingiro byashyizweho gitorewe n'abenegihugu, wumve neza mutegereza yuko no kugira ngo rihindurwe risubirizwe itegerezwa guca mu nzira nyine rigatorwa n'abenegihugu.
Abanyamakuru babajije muri seni ko mu gihe hotangura isekeza ryo kwigisha gutora yego canke oya, abo mu mugwi woshima gutora oya bohabwa kanya. Profesori Ntahugwami yavugira seni yatanze inyishu.
Muri ico gihe rero abavyifuza bitegure, kuko twamaze no kuvuga ko muri seni bazoza kwiyandikisha tumenye abazoja muri iyo kampanye. Abigisha ego na oya barabifite uburenganzira kandi si kuvuguruza rero.
Ikiringo co gutanguza isekeza nyezina ryo kwamamariza ego canke oya muri seni bavuga ko kizotangura itariki ya kabiri y'ukwezi kwa gatanu, kikazomara indwi zibiri, aho kizorangizwa n'amatora nyezina y'ugutora canke guhakana ibwirizwa shingiro rishasha. Igitega Fidel Antoine Nsabimana, ijwi rya Amerika.
Mu Burundi kandi ejo kwa gatanu haratangujwe igikorwa cyo kwandika abiyamamaza mu matora y'ukwemeza canke guhakana ibyahinduwe mu ibwirizwa shingiro ry'u Burundi. Umugambwe y'iprona uri mwiyandikishije wemeje ko uje kwerekana ko uzokwitaba amatora yose ategekanijwe mu gihugu. Byinshi kuri iyi nkuru tubishikirizwa na Remo Nzimana ibujumbura mu Burundi.
Yari imigambwe inani z'imigambwe canke abigenga bose biyandikisha mu mugwi seni ujejwe gutunganya amatora ku rwego rw'igihugu. Petero Caravelle Ndayicari yarongoye iyo mugwi avuga abarekuriwe kuza kwandikisha imigambwe, agahamagarira abashaka kwiyamamariza amatora ya kamaramaka kwiyandikisha igihe cyadegekanijwe kitararangira.
Turazi ko umugambwe ufise uwuserukira niwe aza kwandika amenyesha ko azoja kwiyamamaza, iyo atabonetse haza icegera ciwe. Mwabonye ko hari igitabo biyandikamwo izina, umugambwe, itelefone y'umumwe wese, cyane cyane gashira n'umukono muri ico gitabo. Abataraza kugira tuti iminsi twabamenyesheje ntizorangire bataraza kwiyandikisha bavyifuza. Abaja kwiyamamaza bagenda kuko nabo nyene babishaka.
Uyo arongoye mu gwiseni navuga ko atawe batandika, yemeza ko iyandikwa rirangiye. Icegeranyo kizoca gishikanwa mu nzego zibijejwe kugira barabe ko abiyandikishije bakwije ibisabwa n'amategeko.
Tumaze kwegeranya amazina yose yabiyandikishije, baba abanyamigambwe, baba serukira inani z'imigambwe, baba bigenga, ugo rutonde tuzogira icegeranyo tumenyesha inzego z'igihugu tuti aba ni bazoja kwiyamamaza. Ni ukuvuga iki? Ubushikiranganji bw'intwari hagati mu gihugu buzoronka ico cegeranyo, babura amatari baronka ico cegeranyo, kuko ntawuja kwiyamamaza atiyandikishije, ntawuza kwiyamamaza mu gihugu hagati adasavye uruhusha rw'ikibanza ashaka kugiriramwo inama bimwe mu gifaransa bita meeting.
Umugambwe Prona witabye cyo gikorwa ku munsi wa mbere wemeje kuje kwerekana ko uzo kwitaba amatora ategekanije mu gihugu cy'u Burundi.
Ngango adasigana Prona rero waje ngaha kugira ngo ubwire abadasigana nawe reka abarundi n'amakungu ko umugambwe adasigana Prona uzo kwitaba amatora yawe amatora y'ibwiriza shingiro ndetse n'amatora azokurikira mu 2020. Ibyo rero ku mugambwe adasigana Prona ni ibintu bisanzwe, kuko umugambwe adasigana Prona no muri kahise mu 1961 baritabye amatora ndetse bayatsinda, ndetse n'andi matora yose yageraho muri iki gihugu cy'u Burundi umugambwe adasigana Prona wamye yitaba. Nico gituma none mu munsi rero tubaye mu bambere kuza kwiyandikisha kugira ngo tuzoje muri amatora y'ibwirizwa shingiro.
Abel Gashasi arongoye umugambwe abajijwe nimba bazokwigisha gutora ego canke oya, yishyuye ijwi rya Amerika ko inzego zibijejwe zitari igico kibazo.
Nibyo iyo karta ibonye barayitweretse abarongo esteni mu mugambwe w'adasigana Itana. Rero kugira ngo tuvuge tuti tuzotora ego canke oya ni ikibazo gica mu nzego. Ubu rero mu minsi yavuga tugiye gukoranya inzego zirongoye umugambwe, maze igihe kigeze tuzoheza tumenyeshe abarundi n'abadasigana aho umuhagambwe uhagaze kujyanye n'ibyo bwirizwa shingiro.
Kiretse umugambwe Iprona wiyandikishije kugira uzo kwiyamamaze mu matora y'ukwemeza canke guhakana ivyanyanywe mu ibwirizwa shingiro ry'u Burundi mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu. Umugusteni wari umaze kwandika umugambwe APDR hamwe n'umugambwe MSP Inkinzo igikorwa cyo kwiyandikisha ku migambwe inani z'imigambwe hamwe n'abigenga bashaka kwiyamamaza cyatanguye kuri uyu wa 2023 ukwezi kwa gatatu, kizorangira ku wa gatandatu ukwezi kwa kane 2018. Ni mu gihe amatora y'ukwemeza canke guhakana ivyanyanywe mu ibwirizwa shingiro ry'u Burundi azoba kwa 17 ukwezi kwa gatanu 2018. Ibujumbura Remo Nzimana, Ijwi rya Amerika.
Turashimiye bagenzi bacu Fidel Antoine Nsabimana, Remo Nzimana. Ubu naho tugeze mu mwanya wahariwe ikiganiro iwanyu mu ntara.
Radio Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hano muri studio ya 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazendongo ibiganiro by'ino mwanya ikaze mwese nshuti bakunze.
Tumaze gushyingura abantu bagera muri 15 kugeza ubu ngubu turasanga hari abantu barenga 15 bapfuye abandi bajya kuri 80 b'inkomere barashwe ariko bakomeretse n'abandi dukomeza gukora imibare baburiye irengero.
Uyo ni Mbangutsa Maombi Louis arongoye inkambi y'abanyekongo ya Kiziba ni murengerazuba bw'u Rwanda avuga ko abatari bake mu mpunzi zaho ikiziba atawuzi irengero ryabo nyuma y'imyerekano bamaze igihe bakorera ikarongi akoresha mijya onu ryitaho impunzi HCR. Maombi Louis aragaruka handi hato no kubitigiriza abanyeko byabamenyekanye ko biciwe muri iyo myerekano muraza kuvyumva handi hato. Hagataho wahoze ari perezida w'igihugu cy'u Faransa Nicolas Sarkozy afungishijwe icamaso icahogwa ni handi hato
iwanyu mu ntara.
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabaheka z'inshuti bakunze b'Ijwi rya Amerika. Ubuyobozi bw'ikambi ya Kiziba iri mu burengerazuba bw'u Rwanda buvuga ko kuva itariki ya 22 z'ukwezi kwa kabiri nyene hamaze gushingurwa impunzi z'abanyekongo bashika kuri 15 abagera kuri 80 nabo akaba aribo bakomerekeye mu myerekano bari bamaze iminsi bakorera imbere y'ahakorera ibiro by'ishirahamwe gitaho impunzi mu Rwanda HCR. Mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana yarabasuye bamubwira yuko hari nabo batazi iyo barengeye. Reka twumve inkuru yaduteguriye.
Imibare yabishwe n'abakomeretse ntigeze ivugwaho rumwe kuva mu ntangiriro z'iki kibazo ubwo igipolisi cy'u Rwanda cyatatanyaga ikivunge cy'impunzi z'abanyekongo zasohotse inkambi ya Kiziba zikajya gukamika ku cyicaro cya HCR Karungi. Zahavuye ku ngufu z'igipolisi zihamaze iminsi itatu. Izi mpunzi zasabaga gufashwa gutaha cyangwa gushakirwa ikindi gihugu kibakira kuko bavugaga ko mu Rwanda bafashwe nabi cyane ku buryo batanibona nk'impunzi.
Ubundi nimbe urimo wumva dusaba kuvuga ngo byibura tujyanwe mu kindi gihugu turashaka kuja kuba impunzi kuko kugeza ubu ngubu iyo tubireba ntabwo turi impunzi ahubwo turi amateka y'amateka. Twe twabaye nk'igishoro turacuruzwa turi ibicuruzwa rero turashaka ngo byibura ko natwe twaba impunzi.
Bese turi ahantu sinzi niba twavuga ko turi kuzimo cyangwa se ko turi ku isi. Ni ibintu bikomeye twabuze icyo turi cyo. Twabuze agaciro, twabuze umuntu duha agaciro. Agaciro ka kimuntu nta kuduheruka nta nako tugira. Uburyo cy'umuntu afatwa nk'ikimonyo kitafito ukibarisa.
Ababyeyi turarenganye ufite agahinda. Birababaje cyane bitene gahinda.
Dushaka kugira ngo tugire uburenganzira bwacu nikera dukandamizwa turananiwe nk'ababyeyi.
Nyuma yo kwirukanwa n'igipolisi ku itariki 22 z'ukwezi kwa kabiri ku munsi wakurikiye umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda CPTOS badege yavuze ko
twari twatangaje imibare yerekana abantu 20 bakomeretse muri ibikorwa nkubwiye bishireho n'abapolisi 7 nabo bakomerekejwe n'ibyuma n'aya mabuye baterwaga ndetse hariho kubw'ibyago n'abandi baburiye ubuzima bagera kuri 5 kwa ushuru batanu bafunze.
Ku itariki 24 z'uko kwezi hashinguye impunzi 8 mu irimbi rya Birembo riri mu kagari ka Nyarusazi mu murenge wa Bwishyura mu karere ka Karungi. Byari mu bwiru bukomeye kandi abafite ababo bahashinguye ntibaremera ko babashinguye kuko byakozwe mu buryo batemeye babihatiwe n'ubutegetsi.
Nta mihango yabayeho muri make yo isanzwe y'abantu baherekeza babo.
Byagenze gute? Byakozwe bite? Byakozwe nande?
Byakozwe na leta. Kwa wari umunsi w'umuganda abantu bashyinguwe n'umuganda ntago bashyinguwe n'ababo. Ntabwo twabashyinguye twe. Nge n'ubu ntago nemera ko nashyinguye muri umuntu wanjye. Ni umuhango nitabiriye mbona bari gusiba nk'uko no mu muhanda bacukura umuhanda bagakora tarasima y'umuhanda uhari ureba bahagaze ku ruhande. Muri umuntu wanjye nge ntago namuherekeje
ntago namushyinguye. Nyuma yaho HCR itangarije ko impunzi zishwe ari 11 ubuyobozi bw'inkambi ya Kiziba bwo buravuga kuretse ababuri wirengero bitazwi niba bariho bafunzwe cyangwa barapfuye abamaze gushyingurwa bamaze kuba 15. Uyu ni Bwana Mbangutse Maombi Louis uyobora inkambi ya Kiziba na mugenzo bakorana muri komite nyobozi.
nyuma yaho bashinguye umunane ku kibuye tutabashinguyeho mu bari barasiwe hano mu nkambi haza gupfa batatu aba 11 nanone ndetse tufite n'imibare y'abantu barenga 30 banyiri imiryango batazirengero birirwa bajya gusura ku magereza bagasanga ntabarimo yaba nabo ngaho 30 dutekereza yuko nabo bapfuye kuko ntabo twigeze tubonaho ariko amagingo yangaya tumaze gushyingura abantu bagera muri 15
kugeza ubu ngubu turasanga hari abantu barenga 15 bapfuye abandi bajya kuri 80 b'inkomere barashwe ariko bakomeretse n'abandi dukomeza gukora imibare baburiye irengero
ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatatu Minisiteri ishinzwe ibiza n'impunzi Midimar yasuye iyi nkambi mu rwego rwo kubahumuriza Minisitiri Jean d'Arc de Bonheur uyobora Midimar yashyize mu majwi komite nyobozi y'inkambi ko ariyo yateje umwuka mubi mu mpunzi zirenga ku mategeko biviramo bamwe muri bo kwicwa
bagaze hano rero ngira ngo mu izina rya guverinoma y'u Rwanda bamenyeshe ko twifatanyije namwe mu kababaro turabihanganisha kuko mwabibonye iyahantu hose habaye ubuyobozi bubi ibibazo biravuka nka guverinoma y'u Rwanda rero twababajwe no kubona imbaga ingana nkamwe komite y'abantu bakeya ibagira inama mbi mukayumva
uhagarariye HCR mu Rwanda bwana Ahmed Babafor icyo gihe nawe yabwiye impunzi ko leta y'u Rwanda ari izifite mu nshingano kandi ko abifuza gutaha amarembo yuguruye ko ababishaka bafata inzira bagataha cyangwa bakijyana mu gihugu bashaka ashimangira ko HCR ntawe izaha imodoka imucyura cyangwa imwerekeza mu gihugu cya gatatu nk'uko impunzi zabisabaga imibare y'abafunzwe nayo ikomeza kutavugwaho rumwe polisi y'u Rwanda yari yatangaje ko abafunzwe ari 15 ku itariki 26 z'ukwezi kwa kabiri tariki 15 z'ukwezi kwa gatatu uhagarariye HCR mu Rwanda avuga ko barimo gukurikiranira hafi abagera kuri 22 bari imbere y'ubutabera aba 22 ni nabo yobora inkambi ya Kiziba avuga ko bizwaho bari nuwo kubasura bitoroha
uretse abafunguwe bari batubwira ko bari 34 bakarekura 12 bagasigara 22 ariko ubundi mu byukuri ntago tuzi neza niyo mibare niba ari ukuri mu byukuri ni ikibazo gikomeye
ubuyobozi bw'inkambi ya Kiziba buvuga ko hari abandi batazi wiyo bari niba bakiriho ntibaza aho baherereye niba baranapfuye ntibashyinguwe bunavuga ko bakomeretse batarimo guhabwa ubuvuzi uko bikwiye kandi ko ubuzima bwarushijeho kujya habi kurusha uko byari mbere nakwibutsa ko iyi nkambi ya Kiziba ituwe n'impunzi z'abanyekongo zisaga 172,300 ziri mu Rwanda kuva mu 1996 Claude Ganza Munyamagana Ikarongi mu burengerazuba bw'u Rwanda kubwa Radio Ijwi ry'Amerika
Claude Ganza Munyamagana arakoze cyane kuri iyo nkuru yadutunganirije mu ikambi ya Kiziba mu gihugu cy'u Rwanda mugashaka gusubira kuyumva muje kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com amakuru avugwa mu karere turayabandanya urundi co kime n'ibindi bihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko vyatsinze urubanza vyari vyitwariwemwo muri sentare nkuru y'uwo muryango no urubanza rwasaba uwo muryango kudasinya amasezerano y'ubudandaje hamwe n'ubumwe bwa Buraya umyesha makuru ijwi rya Amerika Arusha Pierre Claver niyo nkuru aradusigurira
umugwi wa Tanzania barimo abagwiza tunga bitwaje basaba sentare y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko ko yobuza ibihugu bigize uwo muryango harimo n'igihugu ciwe gusenya amasezerano ahuza uwo muryango n'ibihugu vya Buraya mu by'ubudandaji ayo masezerano azwi ku izina rya Accord de Partenariat Economique mu Gifaransa ubwo rubanza rwashengeshejwe mu gihe hari ibihugu bibiri kuri bitandatu byari bimaze gutera umukono kuri ayo masezerano yo guhanahana ibidandazwa atamakore n'amatagisi birinze gusabwa abo bitwaje bavuga ko ayo masezerano yotuma ibidandazwa bivy'i Buraya byuzura mu karere maze amahinguriro mato mato akabura isoko gutyo akugara agahomba Maitre Nestor Kayobera aburanira leta y'u Burundi niwe yashikije ijambo ku izina ry'abagenzi we
abanyarwanda barayasinye na Kenya barayashyira ku mukono ariko twebwe abarundi twashyira ku mukono na Tanzania n'Ubugande ubu Tanzania rero yaritwaye avuga yuko abasinyaye ayo masezerano banyanze amategeko yo asaba ko n'abatashaka ku mukono rero batashaka ku mukono twese twerekana yuko gushaka ku mukono amasezerano bivana n'uburenganzira bw'igihugu cikukiye somunyagi wacu gutwitwarira ariko cyane cyane aho twitwarira ko n'uburenganzira bwiwe atwitwarira hagaze amategeko kandi bahereza amategeko nshuti mwari twise nawe twiyemera ko yuko hagaze gusoma amategeko ntiraba ngo n'umunyagihugu ntiraba ngo n'ungo ni leta nshuti mwari tuvuga kuti arayarasubira ngo kwitwara kutwara n'ibihugu ariko nashuti twari dufise uburenganzira bwo kwishura tukiregura
uwo mugwi w'abitwariye akarere ntiwaserutse muri sentare. Sentare yavuze ko ibaye inshuro ya kabiri batitaba kandi atamvo bashikirije. Maitre Nestor Kayobera yaciye asaba ko sentare yofuta ubwo rubanza kubera abitwaye basa n'abariko bakinisha sentare n'umuryango wose. Bagenzi we bamaze gushigikira ico cimviro, sentare yavuze ko abitwaye batsinzwe impaga. Kayobera n'akanyamuneza kenshi ku batsinze urubanza arasigura igituma Burundi n'ubu budashobora gusinya ayo masezerano ateye impari.
Hari masezerano akavuga ati ibyo umushingamanza w'ubu ndavuze turabishimye turabikengurutse, hanyuma dusinze ndetse n'amagarama twakoresheje akagerekwa gace kuri uyu muntu byerekana yuko abanyagihugu b'ibihugu byacu bateza gukinisha isentare cyane ngo bakinishe ibihugu byacu bibaza yuko ari kuburiro. Icyo kimara rero twebwe dusinze imanza hizi cyane cyane amasentare nk'aya mpuzamahanga biratunezeza cyane ko biboneka yuko by'ukuri inyungu za leta tuzibikira twazibungabunga, ndetse nacyo umukuru w'igihugu amaze iminsi yerekana muri bya vyigwa by'amaze iminsi atanga by'ukunda no kundisha igihugu abene igihugu. Murazi yuko igihugu cy'ubundi cyashatse gufata ku mukono cyane cyane kubera yuko cyashaka ibihano, ntabwo cyashaka gufata gushyira umukono ku masezerano ari hagati y'umuryango wa Afurika y'ubuseruko n'umuryango w'abanyaburayi cyane cyane muzi yuko bari barafata ibihano.
Abakuru b'ibihugu bya Afurika y'ubuseruko baheruka gufata ingingo ya nyuma kuri ayo masezerano yo guhanahana ibidandazwa hagati y'uwo muryango n'Uburayi. Bavuze ko igihugu kivyifuza cemerewe gutera umukono kuri ayo masezerano yamara ko atawushobora gusinya ku gatwe k'umuryango wose. Pierre Clavier Niyonkuru yarusha ku bw'Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika catubandanije ikiganiro iwanyu mu ntara ku kiyago c'abanyedini. Duhikaze mugenzi wacu Diane Ndonse i Bujumbura atwakira abatumire bari kumwe, hama baduge ku ijambo.
Muri kino gice kigira kabiri abatumire ni babandi: Patiri Pierre Sengiyumva, mujejwe ubutumwa bw'ingo n'imiryango muri diyoseze ya Bujumbura, turabaramukije.
Mahoro neza.
Turi kumwe kandi na Pasteur Aline Ndiho kubwayo, murongoye isengero Abundant Life ryo mu gisagara cha Bujumbura. Namwebwe turabaramukije.
Yego, namwe turabaramukije.
Uwundi mutumire ni Sheikh Haruna Nkunduwiga, umwe mu ndongozi z'abayisilamu mu Burundi. Namwebwe turabaramukije.
Turabaramukije, turamusaba, turi kumwe, turamusaba na tumbiriza.
Tubandanya ikiganiro kivuga ku kibanza indongozi z'amasengero n'amadini baha ibijanye n'ukungana kw'igitsina, aho no musi tuza gushimikira cyane cyane ku bikogwa. Amategeko ararondera kunganisha abakenyezi hamwe n'abagabo, ariko mwebwe murongoye amasengero n'amadini, hari inyigisho zimwe zimwe muvuga zifatiye ku jambo ry'Imana zidashoboza abakenyezi guharanira uko kungana kwabo, ivyo mwebwe mubivuga ku iki nk'indongozi z'amasengero n'amadini?
Murakoze cyane. Aya mategeko arondera kunganisha abakenyezi n'abagabo yaje afatiye ku bintu badashima abagabo bakorera abakenyezi. Ibintu bibi byose umugabo akorera umukenyezi byo nta muntu n'umwe yobishima. Mugabo ntiyaje afatiye kuko Imana yaremye umugabo n'umugore. Ni nacyo gituma ayo ni amategeko y'abantu. Abo bantu bayazana ubu barashobora kuyahindura. Mugabo amategeko y'Imana yo ntazohinduka. Nijo gituma itegeko ryiza ry'ingirakamaro riza gisunga itegeko ry'Imana.
Ego, ntabaciriyemo amategeko arondera kunganisha abakenyezi n'abagabo, mwe muvuga muti arikaza atabere.
Na muri kigwe n'ijambo ry'Imana. Ajya aciye kubiri n'ijambo ry'Imana ntazoshika. Mugabo muri kiwe n'ijambo ry'Imana bazoyapanga ku buryo y'ibinyishu ku by'Imana yatunganije.
Ayo mategeko yo nibaza yuko nabo nyine batashiraho bwa ngo umugore n'umugabo bangane, bo yashira bavuga ati umugore aronka uburenganzira bwiwe ahabwa n'Imana, umugabo aronka uburenganzira bwiwe ahabwa n'Imana. Mugabo ntabwiye ngo baze kungana, kandi bavuga bati igikogwa umukenyezi ashoboye akironke atawumugoye. Mugabo ntibaze kuvuga ngo umugabo n'umugore ngo dusiye amategeko bateza kungana, aho ni ibintu batazoshikako no kuri sino haba mbeshe bahava baza kwandika ibintu ejo bagasanga bihenze. Nibaza yuko naho byandika bitoshobora kwemezwa atabo byemeza n'abakenyezi muri ubwabo bubona ko ibintu byaba bidashoboka. Muga kuvuga bati uburenganzira bafise babukoreshe uko buri, ico turacumbikanako. Muga uvuze ngo dusiye amategeko yuko igitsina gore n'igitsina gabo biza kungana, ivyo ntibishoboka, tugiye kubiri nuko Imana yaturemye.
Ariko kenshi bashiye bazana ivyo bintu byo kuringanira bavyita emancipation, kenshi usanga ari ibintu baba abari nka movement ariko bitari mu ijambo ry'Imana, kandi ugasanga babikoze ntivyabubakiye ahubwo vyarabasamburiye. Rero kubwivyo ni vyiza ko mu rugo ogumugo rutonde kandi umu agaciro kumudamu karimo muri uko kuzuza umugabo mugabo nkongera nkagaruka kandi avuga nti mu bundi buzima bwa misi yose uko turera abana abahungu n'abakobwa tumenye neza ko atatandukaniro kuko ici jambo ry'Imana twizera twebwe ugiti cacu ntirishiraho ko umwana w'umuhungu asumba umukobwa hama no mu gutanga ubuzi naho nyene ntihari ikintu gisa nico guhohotera kuko ijambo ry'Imana ntigemera neza yuko hariho igitsina gikwiye guhohoterwa kuko coba kigaragara nk'ikinyantege nke kuko kirasho kugaragara nk'ikinyantege nke ariko ari kinyenge mu ziko vyo bita ibinyantege nke nko kuvyara naho gasanga n'ubuhizi nkuko bagiye bayivutse
uko kungana uko kumva yuko umukenyezi afise uburenganzira nkubwo umugabo afise muri kino gihe hariho abakenyezi erihaje nkuko mwavuze muti hari ibikorwa abakenyezi baba badashoboye abakenyezi bafasha mu kubaka bakajya kwikorera amabuye bagakoriza
n'ibitari zo kwirukanga
egome
kuri ibyo nagira mvuge ko ni zangabirano Imana yahaye ikiremwa muntu n'umukenyezi arimwo arafise ingabirano Imana yamuhaye ariko icyo niko nashaka kuvuga kuri icyo nuko mu byo twigishwa n'ijambo ry'Imana Imana yatubwira iti n'intumwa zayitubwira iti hari ibihe bizoshika hakaba ibintu byivyaduka ntarekuye ibihe biza biriko birashika ku mpera mu gihe ho bicucaduka cyo kuvuga ngo tubashire ku rugero rumwe ijana ku ijana ni ibihe biza biriko birahera no kuvuga ko tuzaba turi turagenda kubiri n'ibyo Imana yatwigishije no kuri cyo uriko ravuga nkuko mugenzi ariko ravuga urira abana ubwa mbere tubanze tumenye ko abana batonya gushika ku myaka 8 umuhungu n'umukobwa ni gakwishwa no kubatandukanya umugabo amaze kurenza imyaka 8 kuduga niho ubona ko umuhungu n'umukobwa bagiye gutandukana byumvikane ko no mu minsi ya mbere ubahaye indero zishaka kuba zisa nta kibikirimo ariko kandi tumenye yuko no muri uko kwiyondera iyo mu ntango hariho ibyo ugenda ubabwira kugira ngo bumve yuko hari ibyo bakwiye kubaha mu rutonde bivanye n'ukuntu mara umuhungu n'unda mukobwa nene nashaka kugaruka koko cyane cyane tugasa kuri ibyo by'ubuzi abantu kuri ntitwavye tubyikiranya hariho n'ibikorwa by'ingufu abakenyezi bafite ingufu turabizi mugabo tumugume tumenya yuko uwo mukenyezi tuteza kumukingira mu bintu bitari bike kugira ngo agume afite akaranga kiwe
yego
murakoze cyane ndamunganiye umuvukanyi n'umwana muri uko kumurera muri iyo myaka nyene ya mbere nkuko abivuze umwana w'umuhungu yishushanya na se cyane cyane hagati y'imyaka 3 n'imyaka 6 umwana w'umukobwa yishushanya na nyina iyo ituma nyina ni yifata nk'umugabo uwo mwana w'umukobwa azocara ko kwimvira ko nawe ameze nk'umugabo arikanga atari byo umwana w'umuhungu yishushanya na se ko twari tubivuze nivyo bitangurira ngaho nyene kuva abana bakivuka muzobibona murabo twana dutoyi ntibasa biraboneka ko ari ibintu bibatandukanije nagomba ntembandanye ikindi yabivuze uwo muvukanyi ukingira umukenyezi cyo nagomba mbwira abakenyezi Imana yarabasize yarabaremye yarabahaye ibintu byinshi byo bindi muri ko murondera rabiyo byazananye murayi ntimuhave musanga ahubwo mugiye kwiyaka gateka Imana yahaye umukenyezi amaze poni nkuko kazi rikisaba ngo bisake
ariko none pati kuba umukenyezi yaba yuguruye kugira uburenganzira bwo gukora ibikorwa nk'iby'umugabo ashobora kuba akora cyangwa kuba umugabo nkuko mwavuze ko abana baregwa bangana n'abakobwa umugabo agakora ibikorwa umukenyezi yashobora gukora kugira ngo nyine ashobore kumufasha muri ibyo bikorwa byo mu rugo cyangwa umukenyezi n'agakora ibyo bikorwa bizana iterambere mu rugo bikimuganira mu buryo bakoresha bw'amafaranga ubwo nibyo babiva nyene kuri ibi by'amategeko agenda aravuga ati umukenyezi n'umugabo akwiye kuronka ikibanza kingana ama bakabona kuduka nko mu Rwanda hari abakenyezi bavuze bafite ishyirahamwe bishyira amatara insinga z'amatara mu nzu bakaduga ku mabati bakabishyiraho iryo ziterambere ku bakenyezi ryo kuzamura abakenyezi na mu gukora ibikorwa bingana n'iby'abagabo
murakoze cyane ibyo bijanye n'ubumenyi bw'iby'umuntu yiga twabivuze biga mu ishuri imwe umukenyezi ashobora no kubimenya cyane gusumba umuhungu ageze kuja kubikora arabikora nk'ubumenyi afise ariko arabikora rero ibyo bikogwa aca yibuka rero zangabirano z'umukenyezi wamuhamagara w'umukenyezi uburyo nk'ubu nka jewe yabana ni nko mu bapanga amasaha y'umukenyezi umukenyezi afise umwana atararenze imyaka 8 imyaka 6 n'umuhaye amasaha yo gukora n'amasaha yo kuja kuraba umwana mu ino muretse ngo akora amasaha 28 kuri 28 kuko nobaye nishe kazoza kuwo mwana nuvuga umukenyezi rero arimo ivyo vyose umukenyezi no kwitaho no kubungabunga no gufasha no gutunganya ubuzima zo kurekura ngo agende uko yumviye ibintu acagenda abonye umugabo ariko aduga hariya mu kirere nawe ngo acaduga mu kirere kandi ari umukenyezi azi yuko ni yaduze mu kirere yibongenze ndishobora no gukira
twibutse abatwumviriza ko mwari ko mwumviriza ijwi rya Amerika aho twari ko turavuga kubijanye n'ikibanza indongozi z'amasengero n'amadini baha ibijanye n'ukungana kw'igitsina Diane Ndose nari ndakiremesheje ndabakengurukiye
Tiene ndonse nawe tugushimire cyane kuri ico kiganiro waruhejeje kuremesha abashaka ko tubashikiriza ibitandukanye mushaka kutwandikira kuri radio yacu @gmail.com mwakoze nchuti bakunze mwari ko muratwumviriza Deni nahaze twari kumwe kuri micro Innocent Kimenyi yashize hamwe amajwi hamwe na engineer Thomas yashikanye ahiwanyu twemi tuyifurize kuroranikwa
Abandanya kutwumviriza mu masegonde make isa 10 na 2 murumva ikiganiro cy'umuziki tubashikira